et mon président de radio Isuit d'Amérique. Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro ikaza mu kiganiro muri Sanga muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibitekerezo by'incabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera. Abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye w'2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine imbere yaho. Mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamyabushobozi ya doktora. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokorwa ibintu bishobora kuyanzara. Ukiganiro muri Sanga twatumiye Dr. Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika abigisha muri kaminuza y'u Burundi na Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Mahoro neza cyane natwe turabaramukije nanjye ndabaramukije na Désiré Nisubire cyo kuyaga muri kino kiganiro n'abari ko aratwumviriza.
Ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese.
Murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza.
Mbere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire, icyo kibazo cya abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri igihe?
Icyo nashaka kuvuga ni uko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe twabonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse twerekana impungenge dufise. Mugabo washikirije icyo kiganiro cy'amenyesha makuru Professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata byose bya kaminuza y'u Burundi. Yafatiye gusa ku bisata bitatu: igisata cy'ubuvuzi, igisata cyigisha iz'indero na psychologie, hamwe n'igisata bita les sciences de l'ingénieur. Aho twerekane ko ibitigiri by'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane, tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda. Aho rero nashaka kuvuga yuko atazi indeshere na twebwe barimo twatumaze kubona ko biteye agahinda. Urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimwo, ni ibintu biboneka kuko turabibona kwa abarimu bagenda ku bwinshi, si abarimu gusa, haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi, abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu. Kandi tutibagiwe n'uko hari n'abaheba kwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata bigihugu ivyo rero ntavyimbeshere biri bonekeza
mwitwereze ubwo gwandiko muravuza ko mwabimenye bikiye ku mbuga ngurukana bumenyi ubwo gwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero mwotubwira muri make ivyo byari muri ubwo gwandiko ivyo yashikirije
ego ubwo gwandiko narubonye ruri ku mbuga ngurukana bumenyi n'ivyo navyumvise mu ntangamarara y'ikiganiro mariko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itariki mengo 12 ngasi ndabyuka neza ntarurazi z'ukwezi kw'12 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakozi rero umugabo wose hamwe bakagira 118 nk'uko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo sonshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza zatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka gashahara kurushiriza.
Darabonetse oyabari gaza kugenda cyane mu za 1995 1996 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye gufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abariho muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugira ndabyishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabarava kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo gituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane bajya mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya Canada hariho abarimu mu bihugu bica bita Outre-mer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya ONU no nka Banki Mondiale abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibazo na cya mbere ari ukutamerwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Nibashira kandi mwara gize ubushakashatsi mu janye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cha izo ncabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cabarimu bagenda kiramaze igihe catanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doctorat mu myaka mu 1993 benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye zitura ku mashyamwe mpuzamakungu nka UN imiraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe NIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaje kwigisha kuri Universite y'u Burundi bene no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe Top 10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze fakiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo bariko abo asista bariko baragira doktora twararenga 200 ngabandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nivyo harabata usafi mguanda na nabandi bakiye iyo barabatahutse ariko benshi muri abo barasi baratabaromuka ni kibazo rero ki kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabicishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka keza kutokubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi asiza gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kuyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko no gushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo mu kamwe
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul uratwumva
ndabumva
Nyandwi uduhamagaye urihe ufise ikibazo baza abatumire icyumviro shikiriza
ikibazo cyambere n'ikibazo kubwaigena abo barimo ba kaminuza baguma baca akazi bari bafite rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba icyo ikora kubera jeje ubundi narasi gusanga ni abakozi baba bashyika igihumbi nabo bamaze guta akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu bata akazi
akoze turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cya abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira uratumva Germain
yego ndabumva
uri he
exactement mu rumonge muri province rumonge mu Burundi
ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza
icyumviro ndashaka kugishikiza iba yivyo banditse ngaho ku ivi rya Amerika
yego
yego
mugishikirize
ego muri make dufatiye nko kuba ari mu bo muri za kaminuza kuma bagenda bata akazi
mu byibaza kwiga
icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro nuko ari mishahara mike boba bahabwa mu gihugu
murakoze
ego
radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cha bigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ngaruke kuri Professeur Désiré Nisubire nkuko muyoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi nikihe muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo kitoregwa inyishu
murakoze cyane mu bisanzwe nk'aba umuntu warongoye sendika twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifite ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara arico gituma atacika imaze kubera n'ipituka ry'ifaranga ry'u Burundi ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego nuko uraba hari igeze kuba igihe nk'icyo aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'Burundi rero nimba ata uburyo ibona yuko yoshura kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza ya Burundi Libera ntibashira kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokorwa n'ibyo tuvuga byerekeye ama conference press tumaze iminsi tugirisha APB na SPB sendika hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza ya Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingano yobigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bibigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane sizi ko tuzaza tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale ya nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha ibyo rero rikaba rigana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza ya Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga ibyitunganywa by'imishahara gushasha niko kajyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta irendera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba cy'uko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntituribura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi isabukiye n'umushikiranganji w'inde tumaze igihe tudatavugana hari aho kumure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe
murakoze ku mirongo ya telefoni tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza gusa
uduhamagara bihe Kanyamuneza
ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya
ufite ikibazo ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumvisho ukizo ushyikirize
nari ufite ikibazo n'icyumviro
ushyikirize
ngomba kubaza abatumire mbe uko abarimu numva bakamyumva ariko baragenda abo baba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari ugaruka guhishirwa hejeje amashuri bishobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bandi icyo ni ikibazo nari ifite
mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
ego cyane avuze ati hariho ugwaruka rwinshi rikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntibarunga akazi mbega buhoye ntibo basubirira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategurwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheze kaminuza ntashoboye kuramurwa ruka muri kaminuza nibyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari kabokatike canke imyimenyerezo tubashe mu isata by'ubumenyi bwa siyansi cyangwa ingira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utange icigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira ufite umuzero papuro bw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza muri make rero abana bahejeje urwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe ntabumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri yo kaminuza nibyo hari ikintu apa hariho ecole doctorale ya yuguruwe ariko nayo nyine nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuzeye Desire nisubire ari ku rubuga arashaka kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ecole doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ecole doctorale itegura abarimu abagira amadoktora n'ifasha abagira amadoktora niyuga ko nayo inafise ibibazo nk'uko mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Eric Nkorerimana, urasumva? Tumutaye ku murongo wa telefone. Ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire, ikibazo cha cinshabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika, ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza, ni ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kubijanye nabo bigisha n'abandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse. Nikiye coba gitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika?
Sindi ko nobanza kwishura uwo muntu yabaje ico kibazo.
Nta kibazo.
Yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira. Ega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda, nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa. Ica n'ibisanzwe cyane iyo umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira, n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi. Ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere, hariho abigisha mu bice za master, abandi bakigisha mu bice za doktora, bagira nomination yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doktora utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doktora hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza ya Burundi. Iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire. Mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé, nuko ntazanye ibihero bigororotse, nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba maître de conférence abamaze kugenda ingana bangana, ntushobora kubasubiriza nk'uko Liberance ashaka kandi yabivuze. Bishoboka kubasubiriza iyo ntiyari nuko ningorana ntibiba byanavuzwe n'umaradi cyareke ntabe yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe. Rero namenye yuko nk'aba professeur babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiza nk'uko yabivuze professeur Liberance ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku grade uje yindi. Ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yodasubirira abo abagiye. Ikindi nagomba kumubwira nuko hariho abantu bafise amaspecialite akomeye mu Burundi usanga ari nk'umwe canke babiri, bituma ari nabara nk'umwe agaca agenda ari umwe hatagira uwundi, kuko mu bisanzwe nta gisata cyategeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri. Urumva turacyafite icya mbere ingorane y'abantu banonosoye ibintu byita amaspecialite. Si no yo baba hari iyo bantu kuri abantu bahari bacasubiriza ntibe ari ingorane. Ngarutse rero ku kibazo hejeje kumbaza na cyane cyane ni iki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza. Nibaza ko ibyo bintu mwabishikirije kuri radio Isanganiro, nka byose uko turavugana hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo, ni ukuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambiringa n'abahembwa, abarimu bo mu Rwanda turazingana babayeho turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'ubushomeri cyari zavantaje zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana. I Nairobi ari o arazi ngana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi, canke mu gihugu c'Uganda no mu gihugu ca Tanzania. Nagira mbwira bariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari. Ibihumbi by'amadolari twebwe ntishobora no kuyasaba, turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi cy'amadolari
birabira bagora kugira ngo bagishitse mu mishahara badu rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi dogeragize tohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kwe turi mu karere kaya seri ibihugu turi kumwe mu karere k'u Seruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'aba ma kaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uraje mu Burundi nabivuze mu radio isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushika amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagenda nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere tuhora dutembera hakagenda n'amamisiyo mu bindi bihugu nosama ibi bihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turasise amaprogramme duha duho nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubinga nakora amaproje arusheshe ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwira baboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikiranganji yigeze kubivuga sinzi ko mwanabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshobora no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze
kuba ariko baratwumviriza mushobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka muravuga iyo mishahara idafadika ituma benshi muri bo ariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranyije n'abo bantu mwaka muravuga.
Naravuze ku iradiyo isanganiro umuntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagereranya dusanga ari amafaranga adashikije amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri professeur associé miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu muca mwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi ni ukuvuga ko aho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri professeur associé ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade wa professeur ordinaire ngira ngo yoshikana amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri. Ivyo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kuvyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuraga ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa no kuri biteye agahinda.
Murakoze.
Dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika.
Ku mirongo ya telefone dufite Leonard Misago, uratwumva?
Leonard Misago, ndabumva.
Ego, mufite icyumviro mushikirize ikibazo mushikirize?
Yes, icyumviro nashikiriza hamwe n'ikibazo.
Mubishikirize?
Hanyuma icyumviro ni ukurinda gutera agahinda. Birateye agahinda kubona incabwenke z'igihugu, incabwenke z'u Burundi, igihugu cyitangiye kugira ngo bacubwenge ariko kusanga bariko baragenda mu bindi bihugu nokuri nka leta yacu nokuri yabikwiye kuraba ikagira icikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi naho nyine usanga biriko biragorana kubera tutabona hari byinshi igihugu cunguka bivuye mu bushakashatsi bw'abigisha muri kaminuza y'Uburundi na cyane cyane nko mu gisata kijyanye n'iby'ubuyini ari nacyo gisata basize imbere.
Nze kuri Professor Idera ntibashira kandi mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu Bubiligi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'Uburundi, icyo cyumviro mwarakibandanije?
Icyo cyumviro cyabandanije kubera ingorane ziri mu gihugu, nuzeye hariho igisata gifasha icyo bita cooperation universite, hanyuma kubera ingorane ziri mu gihugu kubageza agateka kazi na muntu byarahagaze, ariko hariho uburyo buriho bufasha kaminuza y'Uburundi ntibarundi k'abarimu, ariko barafasha nk'iyo doktora navuze ibisata bimwe bimwe amafakulta mwamwe hariho amaproje yo gushigikira cyane cyane abarimu mu byerekeye gushakashatsi. Murazi neza yuko n'izindi nzego amashyirahamwe ntibaha amafaranga leta y'Uburundi nubwo nka Union Européenne yo gufasha nuzeye kubera amahera leta y'Uburundi ikoresha kubera ibihano byafashwe. Twegereye amakaminuza yisunga ingingo za Union Européenne n'ibihugu biba biriko birafasha nk'Ububiligi cyangwa Ubufaransa n'ibindi ntibirenga ku mategeko yashyizweho na Union Européenne. Ariko mu nkundire ngaruke gatoyi ku byerekeye ingene abandi barimu bafashwe mu karere mu bihugu bibanyi, nagomba gushimikira ku bintu bine. Icya mbere mu bihugu mbere muri Afurika byinshi birafasha abarimu mu byerekeye ubushakashatsi n'uburyo bwo kwigisha. Hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi baha abanyeshuri ordinateur, nofata nka Cameroon abarimu bose no muri Senegal abarimu bose abanyeshuri bose bararonka ordinateur. Murumva neza yuko abarimu nabo nyine baba baronse ordinateur. Murazi neza yuko ibi byerekeye guhindura amaprogramme bimwe bita BMD mu Burundi cyangwa RMD cyangwa Bologne za Buraya bisaba kwigisha ukoresheje ubuhinga bwa none, bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi. Ibyo rero mu Burundi ni ibintu nabyo byofasha bigatuma abarimu bakora borohewe. Ikindi cya kabiri mu bihugu bitari bike bagira no muri Congo ni ikibanza umwarimu afise muri sosiyete icyicaro. Murazi neza kera umwarimu siyo barimu banyigishije ndi muri primaire n'abantu nubaha cyane rwose, kandi icyo gihe umwarimu yari afise ikibanza. Ariko umwarimu wa kaminuza uno munsi mu Burundi afise ikibanza gito cyane, nta cyicaro afise. Ngo muri Congo umwarimu wese arafise ikarata imutuma arengana ntibamuhagarika abapolisi cyangwa afise uburenganzira bwo kurengana akoresha iyo karata. Hanyuma ikindi cya gatatu ni ibyerekeye byarigeze mu Burundi ku ntwaro za kera gufasha abarimu kuronga aho baba icyo bita logement, bakaronka ibibanza bakaronka n'ideni rishobora gufasha kubaka. Hanyuma icya nyuma nohereza ko muri bikorwa handi nko muri Congo abarimu bararonka imiduga kugisiro gitoyi mbere leta irafasha kugira bari mu baronke ikibunguruzwa ibyo ni ibintu mu Burundi yaba hari hishaka byotuma umwarimu wo muri kaminuza yorohegwa bigatuma nabandi bo bari hanze cyangwa bari mu karere bahurumbira kuja kwigisha mu Burundi
murakoze Professor Desire nisubire mwako muravuga iki nyere bigoye gusubiriza umwigisha abafise ubwenge buhanitse ko atari kintu gikorwa cyoroshe kuba tumviriza mu bavuga nka muri make uhugene kuko hari wigeze guhamagara avuga ko hari ugwaruka ruko ruheza za kaminuza rushaka gusubira abantu ngabo ari musiguye gato ko atari gikorwa cyoroshe kusubiriza umwigisha abafise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nko kusohora umwarimu nk'uwo bubabungana gute kugira abatwumviza byumve ko atari igikorwa cyoroshe kubasubiriza
murakoze cyane abantu batereza kumenya ko kugira ngo honyene muri iki gihe tugezemwo uronke umunyeshuri afise impamyabushobozi ya doktora n'ibintu bitoroshe cyane ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhira ahejeje igice cya mbere asabita mu gice cya kabiri cya masteri hanyuma ukamurihira amahera aza akajya mu gice cya doktora hanyuma nagenda babwire yuko ibyo bintu byose kuva nko muri masteri gushika muri doktora imyaka iyo abo baba babunyarutsa bagira imyaka itanu urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu ubu rero ni wa mwarimu acaza avuye ku ntebe y'ishuri hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane babarimu bakora ubushakashatsi ibintu byo kurondera babarimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za doktora nk'uko ariko abivuga muri ko doktoral aba barimu abafise turetse turetse ubushake impamyabushobozi yo mu rwego rwa doktora abarimu baba bamaze kuminuza mu by'amagrade bafise ibintu bita amapublication mu majurno yo hanze yahambaye abo barimu baba barakoze ubushakashatsi igihugu gishobora kubona ndazi kwivyo benshi babizi abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe ndazi ko nka liberanti bashira kandi abizi mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka amashuri ngo atashika yigisha uwo baca bamwita muri Cote d'Ivoire mutuma assistant twebwe abafisa ni bacu bafisa impamyabushobozi zitoyi ariko mu bihugu bya Cote d'Ivoire bihugu bya Senegal umwarimu afise urupapuro rwa doktora atacara akora kininiya aba ari umu assistant w'ubundi bita umutitulaire donc le phénomène ya titularisation des enseignants nibaza ko si by'abantu kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane nko mu gisata cy'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titulaire babiri nabo baragiye mu zabukuru nibo bonyine barafite titularisation ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga umuntu yiga gushasha nicyo gituma babanza kuba abasista b'abarimu basanzeho bakomeye ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankadira abanyeshuri bigatuma bituma abarimu bashasha baza abarokrite bataronka babandi bo hejuru babigisha ingana bimwe no kwita ku miranka kabuye k'abagabo hamusanga bari bobo barabunyoye mugabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda ibyo rero nicyo gituma abantu batobyitiranya atano bishiramo ama emotion natwe ntitwari turyohewe nuko Burundi butagira abarimu bahambaye turashaka ko uko biba mu bindi bihugu za Cote d'Ivoire nicyo gihugu maze kujamo cyane nkabona ingana abarimu babayeho nkabona ingana bafise abasista bakomeye cyane n'abaciye ubwenge muri leta muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yari ka ivuga liberanti ntibashira kandi abarimu bafise ya magrade yo hejuru
bara abarimu bubashwe cyane ndagenda mu nda mubwire ngo yazi yabimenye son excellence Tshisekedi yarabahaye imiduga amadubure cabine kuva ku rwego rwa ordinaire gushika ku rwego rwa professeur twebwe twita professeur associé abo bagiye baronka buke buke ubu bafite z'amaduka z'amadubure cabine gratuit atana kimwe bazirisha ibaza bakacu bavuga ko bizonabandanya n'abandi bakazoshikira urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kabari kanini uwo mwarimu igituma bamuha ivyo bamufata uko suko yoroshe gusubiriza nuko babona agiye byo bagora kugira baronke nkuyo ni sinzi ko nabana bisiguye nkuko akumbure bishimishije murakoze
murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Baptiste uri ku murongo uratwumva
ego ndabumva cyane akimbanje gushima kuri ibi byumvira we barimo baratwereka ingene igifata cy'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu ariko nshinongera mpindukire mbaze hajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibihugu byifunganije mu bisata by'abigisha ariko ze turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene byitunganya biba bisise n'amikoro etetre ari hejuru y'iki gihugu cyacu kugirango iki gisata cy'abigisha ngaho iwacu kimene nk'ikintu gitotara nuko tabora uburundi bwobanza bukagira kuko igihe cyose tuzuba tugisise amikoro masi n'ibisata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bitegerezwa guhungabana akarongo gatoya nshobora gutanga igituma mvuze yuko igisata cy'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi ndafise nk'abarimu nk'ababiri ushobora kuba twaraganiriye mu minsi iheze aho bafashe ingingo yo guheba akazi bo nyine ubwabo bakaca bagenda mu gihugu cy'Ubugande kandi abo mu gihugu cy'Ubugande ntibaba bagiye gukora ako kazi k'ubwigisha bagafata nk'amamoto bajya mu mabarabara siparseke barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa amajana dufate ko barose sengisa ku kwezi bya hariya Ubugande abarose amahera menshi ino badashobora gukura mu bwigisha kandi baba bari areze ntatesha baba ariko urumva cyane ko gisata kirimo cyatera inyuma kubera amikoro y'igihugu
murakoze cyane ndamushimiye Profesori Libera ntibashyira kandi kuri icyo cyimbo cya Jean Baptiste avuze ngo ni ikibazo cy'amikoro ugereranyije n'ibyo bihugu bindi nk'ibihugu bibanye abo bigisha bajamwo niko mubibona
neza cyane ni icyumviro kirashe mbere n'ibituruko turadondagura byerekeye inyishu kuri icyo kibazo ntibishoboka imyikoro idahindutse mu ncamake ni hakwiye inyishu ya politike kuko ndoriko tuvuga abarimu n'abaganga bo muri kaminuza mugabo murazi neza yuko Uburundi buriko ababuhunga ni besi cyane no kwibutsa ejo bundi abaciye muri Serbi amatwa nsumira barenga ibihumbi icumi zibaciye muri Serbi ni ukuvuga umurundi wese aronsa akaryo ko kugenda benshi ntibagaruka mbere n'abakozi ba leta tubona twumva bagiye mu mamisiyo y'akazi ntibatahuka mu ncamake rero ni ikibazo gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa cyaba n'ibisata n'ubushikiranganji bw'undi izo ngorane z'incabwenge z'aba nonosoye imwe yita kompetanse en fait ubushobozi bwo gukora ibi na biriya n'ibintu bibonekeza mu byerekeye imikoro y'igihugu mu ntamake rero Jean Baptiste icyo cyumviro cy'ikibazo cy'iyo ni ikibazo gikomeye imyikoro idahindutse nta kintu kinini kitohinda
murakoze Professor Desire nisubire mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi mwabivuze ibyo bisata mwo bisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ibyo bisata kurusha ibindi
igisata cy'ubuganga n'ukuri nico nibadakicandira kigeramiwe hariho ibisata bindi navuze nimo dita za les sciences de l'ingénieur avant que nous soyons ubuhinga kubera iki ari byo bigeramiwe nuko aribo bantu bahaba bakenewe cyane niyo bantu bakenewe cyane
nao tukofatira kubihugu vizu Faransa vila Kenye abaganga bihugu vizu mwini Afrika vila Kenye abaganga abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi abantu barakenewe cyane nico gituma usanga ari nabake kandi nico gituma bakunda guhamagarwa na cyane n'ibihugu byo hanze no kubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu na mu gisata cyo kuvura muri aziko abantu babye bafise ama specialty barahurumbirwa cyane ico gituma arivyo bigeramiwe muri iki gihe bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu ba specialist mu by'ubuganga cyangwa mu bya technology bijya vya computer science n'ibindi ntibyoroshe bisaba amahera menshi ico gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikaba batwara ije nabivuze hariho n'ubundi numvise abishikirije biranababaje cyane je birambabaza cyane kubona turavye ingufu Burundi bwa bwarakoresheje mu kugira ngo ushobore kuronka abo bashakashatsi hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini nibaza yuko bo bisubiramo bakaraba nk'abantu nkabo bakabagumye kugira ngo ntibandi ntiyo batwara navuze ibisata byo mu by'ubuganga navuze ibyo bita ubushakashatsi na technology iby'ubuhinga abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka ko abandi bagize ibyo bita les sciences sociales nabo nyine batanguye kuza bararondegwa bivana n'aho isi igejeje donc hayigeze mu iterambere bobo bantu baca barageza bakitanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera canke arondeye akazi bakamuhamagara akagakora nico bivako n'ibyo bisata cyane cyane bigeramiwe.
Ijwi rya Amerika mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Professor Liberan ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi kujanye n'igisata c'indero mu Burundi mwitegereje mubona uruhara muri bije amafaranga leta ikoresha mu gisata c'indero ahageje canke mubibona gute?
Ntahageje na gatoyi imbere muri bije iheruka gushigwaho baragabanuye cyane no kuvuga yuko igisata c'indero mu Burundi ntibagiha ikibanza gikwiye ntibaratahura yuko nk'uko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo ugiteze imbere ngo ushire imigambi n'imigabo mu myaka 20-30 udateje imbere igisata c'indero n'ubushakashatsi kuko kubaka igihugu nuku bufise abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere ibyo rero ni ibintu bibabaje kubona amahera y'igisata c'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana gutorera inyishu ibibazo turavuga.
Murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Professeur Désiré Nisubire nko ku gisata muri mwo c'ubuvuzi niyihe ingaruka mubona biriko biragira canke bizogira muri kazoza kuri ico gisata no kuvyerekeye indero muri rusange n'iterambere ry'igihugu?
ingaruka n'izindi cyane hari zitangwe kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko navuze no ku maradiyo ari ngaha akorera ngaha mu Burundi iyo ubona abantu bafise bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda yo kuvuga nko mu gifata cy'ubuganga turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa rimwe rimwe tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava ahandi bikanatugora kugira ngo tukazona barindira kugira baje nko mu ruhuko bashobora no kubyigisha urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa turetse ibyo rero abo bantu basanzwe ari n'abaganga ni ukuvuga nimba icyo gisata carimwo babiri bakagenda kicacugara navuze ibisata iyo bita medecine physique readaptation nk'ubu tudafite n'umuntu n'umwe ni ukuvuga abarwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho abarwayi ntaho bafite bata umutwe yego barashobora kuronka abandi mugabo murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari ibitaro binini cyane byategereza kugira ahubwo nk'abo nka batatu canke barenga hariho ibisata bya anestesie reanimation dusanga naho abarimu muri iki gihugu usanga tubafise muga ntibemera kuza gukora muri kaminuza y'u Burundi kubera agashara gato ibyo n'ibintu bizwi bashobora gukora mu bindi bitaro bizubahemba amahera menshi za Tanganyika Care Hospital za Kira Hospital bene abo nisanga baca bigumira iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri troisième cycle bo muri BS ariko nyine urumva abantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka mu mvo zo kwigisha no kuvura ibyo rero uko turiko turabona uko iminsi igenda hariho bisata nka bya santé publique hoba hariyo nk'umukozi umwe gusa muri santé publique usimuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga kuko harimo umukozi umwe wundi yahora na umwe agomba kuja mu zabukuru abandi bakaba baragiye kandi bafite impamya bushobozi zikomeye nibaza ko hariho ibisata bya anestesie reanimation ibyo nari nabivuze ni ukuri biratera ingorane cyane ku barwaye bigatera ingorane no ku banyeshuri kuko abanyeshuri ariko bariga imwe yitwa transgenic ntibaronka ababashigikira ntibaronka ababafasha ntibaronka ababereka ingana ibintu bigenda ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anestesie reanimation asabwira twari n'ibitaro bya Rwa Karede nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe ibyo byose n'ibintu bisigaye byaboneka yuko bitoroshe cyane gutorera umuti muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka hariho n'ibindi bintu byononekara hajya hari ikintu benshi batazi abashakashatsi ntibakora ibyo byo kuvura byo kwigisha gusa none ko leta y'u Burundi ifise vision 40/60 yo kugwa n'abandi bashakashatsi atabariho erega ama strategies bijya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa nabo nyene ba professeurs bo muri kaminuza abarimu muri kaminuza benshi ntibagira ama consultants bakaderimita ama domaine de recherche ibyo byose tuzosanga iyo bitagira ubushakashatsi cubaho gute iyo bitagira incabwenge cubaho gute ibyo rero bazogera kubibona kumbure intende yari yasheshe umuti mbwa rero hariho turiko turavuga gutya no kubwira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagice bakoze ariko uwayigeze kuvuga ngo amwigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu ubukene bw'igihugu nyine ni ukuri biranaboneka biranababaje yuko leta y'u Burundi biraboneka yuko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga natwebe turanabitahura kandi natwe turi abarundi turakunda igihugu cyacu ariko rero hariho ikibazo kingaha mu Burundi kuko ikintu bita ekite nta kihari ekite salariale nimwe na nimwe ariko ndababwira mu ntango nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tubugabure atawanjya wangura hanyuma niyo igihugu cyatera imbere tuzotera imbere naco mugabo habaye ikite salariale ukabona ko hari abantu kumbure naho n'igihugu kimerewe nabi hari abantu bamerewe neza naho babidoga atacyo kimwe n'abandi ibyo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga ry'igihugu abikanywa n'abanyagihugu bose ata wanje bangura
murakoze murakoze ndabashimiye cyane nshimire abatumire Dr. Désiré Nisubire igisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi na Professor Libéral Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi tukaba twariko tuvuga ku kibazo cy'abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi arimo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira kubijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu. Jibire rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro namwe mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ndabakengurukiye mwese ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza.
Amazatem inyoni